zambi la samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Turabara mukizi nchuti wakonzi mwese muteze yomi radio inzamba gati kakawe ni kaze mu makuru y'ikirundi yo kuri uyu mugenekerezo rya 2024 kigara mu mwaka wa 2022 Theodomire ni watuma ano majwi abashikira tankumanzi na ingingo nkuru nkuru ziyagize akabarizi zikurikira Abantu batatu bari mu minwe y'igipolisi cyo muri komine ya Bukeye intara ya Murambya kuva kuri uyu wa gatatu Abo bantu bakaba bagirizwa urupfu rw'umugabo yishwe haraciye amezi arengane mu ntango z'ano makuru mukaza kumva mwidonido umwidondoro w'uyu yagandaguwe naye mu bijanye na politike ibyibutso by'abantu bagandaguwe mu myaka iheze mu Burundi biriko birasambugwa n'urwarukwa rw'imbonera kuri rwa CNDD-FDD byerekana ko ibyo byibutso biteye ubwoba umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mukaza kumva murano makuru isiguro zitangwa na Karoli Nditije arongoye umugambo wa dasigana ikona nari mu mpera zano makuru tuza kubashikana mu manuko b'igihugu cy'u Rwanda neza mu karere ka Huye aho muza kumva ko abarundi bahahungiye bakora imirimo itandukanye bahungabanijwe cyane n'ikiza corona gihanze isi yose sangwe ikaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Duhera no makuru kuri no nkuru iciye ku masonga idushikire muri kano kanya muri studio ni nkuru nziza mu muryango w'abamenyesha makuru mu Burundi idushikire muri kano kanya aho abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bajeje kuronswa ikigongo cy'umukuru w'igihugu mu kubarekura Mitegeko risotse ryo mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inomero 120 ryo kuwa 23 kigarama uno mwaka 2020 ivuga ko abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bajeje kuronswa ikigongwe aribo Kamikazi Christine Ndirubusa Agnes Harimana Egide hamwe na Mozenzi Terence bacha baronswa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ni mitegeko ryasohotse kuri uyu wa 2023 kigarama mu mwaka wa 2022 rikaba ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ni nkuru tuzobandanya mu idonido mu makuru yacu yejo tubandanye nano makuru abantu batatu bo ku mutumba busangana wa komine Bukeye n'intara ya Murambya bapfungiwe mu gashoko k'igipolisi muri komine ya Bukeye kuva ku mugoroba w'uyu wa gatatu bagirizwa ko baragize uruhara mu itwa ry'umugabo yari yarabuzwe irengero kuva mu kwezi k'umunani agatogwa ibisigarira kuri uyu wa gatatu mu iyo komine nyene ya Bukeye n'idonido na Edi Claude Ninazwe
uwo mugabo yari yarabuzwe irengero azwi ku izina rya Felix Nimbona akaba yarafise imyaka irenga gato 60 nyuma y'amezi hafi ane yarabuzwe irengero kuri wa gatatu niho yatorwa mu kinogo cyahora gikoreshwa nk'akazu kasugumwe umubiri wiwe ari bisigarira amakuru ava kuri uwo mutumba amenyesha ko hari umugabo yafashije abo umuryango kumuta muri ico kinogo yavuye aja kubivuga mu gipolisi no kubajejwe intwaro abo nabo bakaba baciye baja kuraba kuri uwa gatatu ku mugoroba maze basanga muri ico kinogo harimwo ibisigarira by'ikiziga cha Felix Nimbona ayo makuru nyene akaba avuga ko muri uwo muryango aribo boba baraganaguye uwo mutama ariko uko bamwishe bikaba mu gatondo ko kuri uwa kane bitari bwamenyekane amakuru avaho muri komine Bukeye avuga ko abantu batatu harimo umugore w'uwo mugabo yishwe baciye bahagarikwa ubu bakaba bafungiwe mu gashoko k'igipolisi ka komine Bukeye y'intara ya Murambya kugira ngo bakogwe ko amatohoza abagiriwe n'ubwo bwicanyi bashengezwe imbere y'ubutungane nkuko amakuru atangwa na bamwe mu gipolisi abivuga uwo Felix Nimbona yari yarabuzwe irengero kuva kwa 25 ukwezi k'umunani uyu mwaka akaba ava ku mutumba busangana muri komine Bukeye y'intara ya Murambya
Edi Claude nini nahazwe ikibutso cyo kwibubu ahagandaguriwa abana biga kuri Liseke Bimba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu no mu Gatumba ahagandaguwe abanyamurenga isinzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane n'ibyemezo bikomeye biteye ubwoba ubutegetsi bwa Parisi Ndayishimiye umigisha muri kaminuza Karoli Tijarongo y'umugambwe ipo na utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura avuga ko ibyo konona ibyo byibutso atana kimwe bihindura na gato kubijanye n'igikorwa cy'ubutungane bwabwo mu Burundi canke ubwo hanze y'u Burundi akaba abivuze inyuma yaho ishyirahamwe AC Genocide Kirimoso yiyamirije iyibwa ry'umusaraba kwibubu no gufutanganya ibyandiko mu gatumba kurikira Karoli Nditije
twa kuyukanye bwa mbere nuko aba bajya abanyeshuri bagandaguye kwibubu muri 1993 canke bajya bagandaguye mu gatumba mwaka wa 2004 bose bazize ubwoko bwabo bahowe yuko ari abatutsi kuvuga rero ko bakorewe ihonya bwoko kandi kire no vuga nuko ababikoze bose babigishijwe kokejwe n'umuhari parpebutu bijya bimiyetso rero biriko birafutwa bigomba kuzimanganywa n'ibimenyetso n'ibyagirije imbere yabo bagizi ba nabi bakoza kukabikabishe kuko barazi ko neza na neza yuko bitebuke ubutungane bwabo ubutungane bwo mu Burundi cyangwa ubutungane mpuzamakungu buzoteba gukora intakaho kubita mu gahanga kuko murazi yuko icacho nyabwoko naho kimara imyaka n'iyindi kitagira ikigongwe barabizireho barabitinya byo mwiye nibaza yuko naho kumbure bataye imitima iyo babonye bijya bimenyetso biri kwibu canke ziyamva ziri mu gatumba imitima yabo ntirema bahaciye birabagiriza imitima igasimba n'abahaciye bakavuga ati mbega abo bantu baba bisomye ati ibara ryakozwe n'abandi bati n'abanaka n'abanaka ibyo rero imitima yabo irasimba nico bituma bagira ati reka rero tubizimanganye kugira kumbure twibagire akabi twakoze n'amakungu n'abarundi babyibagire mbwa barihenda kuko nabivuze ibyabaye byarabaye birazwi masenamu yarafashwe ababibonye ntibarazimangana bose kandi n'inzandiko zayanditswe intahe rero izabakati mu gahanga byanka byakunda
Karoli Tije umwigisha muri kaminuza akaba narongoye n'umugambwe w'adasigana ipo na tubananye hano makuru twabateguriye inyitogo ni myinshi mu bunguruza abantu n'ibintu bakoresheje ibarabara ry'igihugu inomero zitatu Bujumbura Rumonge bavuga ko barihishwa amafaranga atazwi n'amategeko yitwa ko ari amakori ya komine muri iyo barabara babishyirije inyuma yaho hashyizweho iyindi migozi yo kurihira ko amatagisi muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura n'inkuru tubaza mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye
bariyeri tarimenyerewe kuri iyo barabara ya Rumonge Bujumbura iyo bariyeri rikaba riri muri komine Kabezi urenganye ibitaro byo muri iyo komine iri mu ntara ya Bujumbura ikaba iri neza na neza hafi yariko harubakwa ingoro y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD imisore igera kuri 5 niyo iba yicayeho bamwe muri bo bambaye n'amarori yirabura bita amafine nk'uko bishyikirizwa n'abanyagihugu baba muri iyo komine ya Kabezi bakemeza ko ari urwaruka rwo mu mugambo wa CNDD-FDD kuri iyo bariyeri rero nta modokari arengana yatangishijwe amafaranga 1000 imiduga irihishwa cyane cyane niyunguruza abantu icya amafaranga hamwe n'izunguruza ibintu amakuru atangwa na bamwe mu badereva bakorera kuri iryo barabara avuga ko batozwa amafaranga 1000 uko bahaciye bava canye bajya mu gisagara cya Bujumbura bisigura ko batanga 2000 kugenda no kugaruka abo badereva basigura ko kuri iyo bariyeri n'abakoresha amamodokari akorera amashyirahamwe yitwa majansi bategerezwa kuriha bavyanka canke babyemera imodokari atanahamwe zihagarikwa ku yandi mabarabara ngo zihishwe nk'uko amakuru atangwa n'abo badereva bavyemeza abashoferi bava mu ntara ya Makamba basigura ko bariha mu makomine bacamwo bakanariha mu ntara ya Rumonge bagasaba ko abajeje intwaro buhagarika ivyo bintu cyo kununuza umunyagihugu ataho ariko arakura amikoro
tuwaminishe ko rero Radio Inzamba tutarashobora kuronka abajeje intwaro muri iyo ntara kugira ngo batange umuco kubivugwa muri iryo babara muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba gatika kawe mukanya turabandanya ayo twateguriye
cyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu nkuko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1 agakwego 13 yo kwa 2012 nyakanga mwaka wa 2016 birinda bikinga kandi rigahana amabi afatiye ku gitsina. Umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidati gihe kitagirirwa ikigongwe kandi ko n'igihano cyacu kitagabanye.
Akuna akamu kahajui nzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Tubonane na makuru twabateguriye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bariyamiriza ingingo yafashwe n'umukuru Mutumba mu ntara ya Rumonge aho abuza abigeme kuva mu nzu nyuma y'isaha ya 12 z'umugoroba. Liliane Igiraneza asanzwe ari muri uwo muhari hakaba yanonosoye ibijyanye n'amategeko amenyesha ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka kazi na muntu bagasaba ihagarikwa iyo ngingo kuko rihohotera agateka k'abakenyezi. Umviriza unumfasha
kiranye umubabaro mwinshi ingingo y'umukuru w'umutumba mu Rumonge itegeka bigeme kutava mu rugo inyuma y'isaha 12 z'umugoroba ngo ni mu ntumbero yo kubakingira inda z'indaro. Twebwe rero mu muhari wacu tubona ko iyo ngingo inyuranye n'ibyirizwa shingiro ry'u Burundi ikongera ikanyurana n'amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka kazi na muntu u Burundi bwateye ko igikumu. Ingingo ya 19 y'ibyirizwa shingiro ry'u Burundi iravuga neza ko amateka n'ibitegekerejwe byatangajwe bigakingirwa n'amasezerano y'isi yose yerekeye agateka kazi na muntu Uburundi bwemeje biri mu bigize iryo bwirizwa shingiro. Ingingo ya 21 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi itegeka yuko iteka ry'umuntu wese risonerwa kandi rigakingirwa. Ubwo nyanga iteka ry'umuntu wese birahanwa n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha. Ingingo ya 22 iravuga nayo ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko akabakingira ku rugero rumwe. Nta muntu n'umwe ashobora gukumirwa kubera amamoko yiwe, bwoko bwiwe, gitsina ciwe n'ibindi n'ibindi. Ingingo ya 25 y'ibwirizwa shingiro nayone irongera igashimangira ivuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu buzima bwiwe, kudatsinzikarizwa amagara ku mubiri canke mu mutwe, kandi akagira n'uburenganzira bwo kuja iyo ashaka. Nta muntu n'umwe ashobora gusinzikarizwa ubuzima ngo afatwe nk'ikinyamaswa canke akugwe ko agateka kiwe. Dusavye rero inzego zikurira uwo mukuru w'umutumba gufuta vuba bwango iyo ngingo y'agahotoro.
Tubona nyina no makuru twabateguriye ikiza cya COVID-19 gihanze isi nticasize inyuma impunzi z'abarundi baba mu gisagara cyahuye mu manuka bw'u Rwanda. Abari biyungunganije na cyane cyane mu rudandazwa mu bunywero no muri restora ubu byose byarahagaze. Ubuserukira impunzi asaba abafise uburyo kuronderera ahandi nko mu burimyi n'ubworozi. Ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana yakubitiye mu karere ka Huye.
Izo mpunzi zari zifite ibyo zikora, ubu benshi muri bo baricaye, ubukene bukaba bubarembeje. Uno mukenyezi yakora n'abandi bagenzi we aratubwira uko ibintu byari byifashe imbere yuko COVID-19 yaduka.
Twebwe imbere ya corona twari twariyo umuntu aje n'abandi bamama babiri, twari dufise rero akabare twari dusangiye. Kera twarabona ko turiko turakora, twarabona yuko turiko turabonamo n'inyungu, ariko mu nyuma rero hateye ikiza cya corona, urabona ko cateye ukuntu giteye, caturugara twese ibintu tugumiza ngaho. Mugabo mu nyuma kiramera nk'ikigabanutse gatonya, baratureka turakora. Ariko aho twari dufite akabare mu nyuma dusubiye gukora, ni akabare mu bisanzwe ntikari kemerewe gukora, bari barabyanze. Dufuta bar catugira restora, tugize restora turakora quelques mois, turabona ko naho nibiriko biragenda neza. Ariko mu nyuma ntitwabanarire dukora kubera mu nyuma yacu batubwira yuko iyo restora dufite tutari kureba gucuruza inzoga, duca turavuga tuti reka ntitwoguma turiko dukora mu bintu bitari mu mategeko mu gihugu kiduhaye indaro. Duca tuvuga tuti reka tubihagarike, tutusubira gukora igihe iki kiza kizaba cagabanutse.
Uwo mukenyezi rero ariko arakora ibishoboka byose nk'uko abyivugira kugira asubire kuronka icakora, kandi akizera ko azosubira gutera imbere.
tukiri kumwe twese twararonka ico tugaburira abana naho bitari byoroshe ariko twararonka ico tugabura umwe akavuga ati ndarosiki dashobora kuronka umukate w'umwana ko ariko ubu unye ntibyoroshe ko iyo ico wari wateguye gukora utari kuragikora ntibiba byoroshe ariko ubu unye umuntu umwe wese ariko ariyungunganya arondera ubundi mushinga yokora kuko akazi si restora yonyene tuko turagerageza rero ko two kuyumunganya tugakora ikindi kintu ako ivyo zo gukora restora bar tukazoyisubira mu gihe koroni zo yaraheze
besa mbisabira serukira impunzi zihuye aremeza ko kubona abarundi bari afite ico bakora bugara aragahombo gakomeye kuko kiretse imiryango yabo bafasha benshi
iyi covid yaje gusongera isibe ku buzima bw'impunzi hariho bari bagiye biyungunganya urabona yuhunze na uzofa ngwa kie kusawa kazi muri leta aligi usanga wa dosanga maikibara sema diplomi wiki ngusanga iwa ibire ibire ama nubenshi kugira ngu muna wala vayeho bachabi hutia gushengu tunu tunu wawo warakora dushuwa kutungu mjango dushuwa kutuma wako mezawa waho aliku leiru hariho nabenshi baza bagira geza mubzimu bare mubzimu marestora ugasanga bila nadufasha kugira ngo rugwa rukagwacu nago rutabona tarabona imitayi gutangiza nk'utuzi nk'utwo bagacaronkera ubuzi ugasanga ariko baraseva mu bubare ugasanga bariko barakora ni kuvuga ngo impunzi gashobora gutunga iyindi aho bantu usanga bari bishoboye bagashoboza nabo bandi kushobora kuronka ico bajya ariko ubu bose barifumbereje
ngo menya ko ayihuye hari impunzi z'abarundi barenga 108 uko twashikirijwe na Vincent Isabira aho yemeza ko ibitegenye zina tavyo afise biturutse ko harabahungutse mu minsi heze
harakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana yatubereye ijisho hariya mu karere ekahuye aho bukera igenekerezo rya 2025 Kigarama abemera Yesu Kristu barahimbaza umunsi wivuka ryiwe bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda baganiriye na Radio Inzamba bavuga ko uwo munsi mukuru ushitse bari mu bukene bwatewe na cyane cyane n'ikiza coronavirus ariko rero bakavuga ko bazogerageza kugira ngo banezereze abana babo kurikira bamwe muri zo mpunzi baganiriye na Radio Inzamba.
Hano mu nkambi ya Mahama bijanye n'imiteguro ya Noel umunsi mukuru w'abakristo bemera Imana wejo nta bintu birenze bihari kuko ubukene buhari burakugarije imiryango myinshi nta kintu ifite bivanye n'uko nyine hano urabona n'iminsi mu minsi iheze abantu bahora bajya gukorera amafaranga mu mihana y'abanyagihugu ariko ibyo ntibyari byahagaze kubera korona rero imiryango myinshi irakeye
ko turashima ko Noel ishyitse twaba tushaka kumusaba Noel turabishimira Imana kuko gusa ishyitse turi mu bihe bibi tumeza konfirma yene shitumwe byo ku bya corona kandi shitumwe mu gihe nyene ubuzima bumeze nabi kuko ibyo se bisa nk'abyahagaze kandi hari ibyo se byaraduze
nta kintu kirenze gihari usigaye nako tubizi yuko byari Noeli amasengera rugaye ntaho guhimbariza Noeli amafaranga ntayo mu bantu kuko umubona muri iminsi aguma mu rugo abazeyi nta kintu bagenda kurondera hanze y'inkambi nubwo hashyira tanza amafaranga nayo ibikoresho hari ibintu byinshi bikenewe mu ngo usanga nyine byinshi byaraheze
abo rero kabari bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda nino ngaha rero duje dusozera ano makuru twari twabateguriye nk'ingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nk'ingurukire abadufashije kugira ngo bayatororokanye nk'ingurukire kandi wari mu ngabo y'ivyuma Theodomir Manirambona niwatumye ano majwi yabashikira atankomanzi nayo kubwanje Parfum Ndasigana hamwe na Radio Inzamba tukaba tubifurije imyiteguro myiza y'ukwakira ivuka rya Yesu Kristo kubemera mwese mugire ibihe byiza.